VOA. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda hani Washington muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
Muri komine ya Muhuta tuzinjira amashuri abiri kubujya abana mu kwezi kw'icyenda bazoca bayigamo. Muri komine Bugarama tuzinjira ibiro bya zone Bugarama hamwe n'ibivuriro riri ahantu muri zone ya Ruteme.
Uyu ni umushinga ntahe Bigirimana Juvenal Mburamatare w'intara ya Rumonge. Ni mu ijambo yavuze muri uyu munsi kuri uyu munsi wo kwikukira wizihijwe muri iyo ntara nayo imaze umwaka umwe ishinzwe. Yavugaga bimwe mu bintu bimaze kugerwaho muri iyo ntara n'ibiteganijwe. Uyu munsi kandi wo kwikukira ni umunsi w'ubwigenge tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi wizihijwe mu zindi ntara zose z'u Burundi harimo n'iya Kirundo. Izo ntara zombi Kirundo na Rumonge niho abanyamakuru bacu babashije kugera turabagezaho uko byari byifashe. Mwese turabararitse muri aka kanya. Ijwi ry'Amerika Washington DC. Uyu munsi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi u Rwanda n'u Burundi byujuje imyaka 54 y'ubwigenge ukwikukira mu Kirundi. Ibihugu byombi byasubiranye ubwigenge bwabyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi 62 uko kwizihiza intayo kwikukira byakozwe mu ntara zose z'u Burundi harimo n'iya Kirundo aho umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yageze akareba uko byifashe.
Kibuga w'amaguru cyabushaza mu gisagara cya Kirundo ishengero ryari rya kinje abagabo abagore abana bakuze n'abato imisore n'inkumi abize n'abatize bari basidukanye n'iwonka kuratira ijisho ibirori by'umunsi mukuru wo kwibuka intahe y'ukwikukira ku Burundi.
Watekeye akajumbu umumere nka wawunda avuga ngo watekeye ijisha rarijya muraba ahantu muca ufise akanusu agahe mwene wabo.
Asozera ijambo ryiwe Buramatari yahamagariye abitavye umunsi mukuru gusabikanya utwo bateguye gusabikanya n'ikimwe kuronka ibyo basabikanya n'ikindi bivugwa na bamwe mu bari bitavye ibirori bemeza ko uyu munsi ushitse bari mu bukene ntangere.
Uyu munsi mukuru ushitse mu bihe bikomeye by'inzara kabisa inzara nta wobeshe ubira hari hano mu ntara ya Kirundo. Nibyo namwe mubona kubera uruzuba rwatse hakiri kare n'ibintu byamaze kuhuma.
Hapu harababa amase yaramaze gutituka umuntu ateye ikintu ntikiza nk'uko yagiteye kubera uruzuba rwishi nk'ubuhoho uno mwaka aho hariho benshi bamwe bamwe batanateragiye kubera no kubura akabuto kose babuze kuntu babyifatamo.
Abakera batubwira ati burya kera umwumba tumwe warawujya ugahaga none akantu k'ubu uragakura n'umwana nikamuhendahenda kubera izuba ryishe
hapi nta mutunywa amazi nyene kubera niyo twatekeye amazi niyo tufite yonyine niwo tuvanga ugiye gufata akanzoga hariya kandi atakiguri.
Abanyakirundo bavuga ko umunsi mukuru bawitavye kuko bari basanzwe bawiyumvamwo nubwo bakenye.
Nubwo rero tuhimbaje umunsi mukuru nyene wo kwikwikira ku Burundi bishitse tukenye ata buryo bukwiriye dufise bwo guhimbaza mugabo gusa turazirikana neza yuko twikuye ko bakava amahanga bari baratugendeye ko kuko ataja munye twaronka.
Ariko nuko tubona gusa iri zuba naryo riguma ryaka kandi n'imvura yacise kare uwo mwaka ntiyabandanyijwa ngo ibijumbu binaguke n'imyumbati ati yere neza ariko mugabo ntacyo tubisaba umukama mugabo gusa twa umunsi mukuru no munsi twawuhimbaje kuko twumva twese abarundi tubiyumvamwo
basaba leta kubafasha kugwiza umwimbo mu kubaronsa nk'umwavu w'ikizungu kugwiza ibyorogwa vya kijambere n'ibindi.
Twasaba leta birabe nyene iziraduha nk'akavu nyene ka kizungu turebe yuko twoshira mu masi tukareba nyuko umwimbo wazoza uragenda neza tugasaba n'imana ikaza iraduha akavura ibihe by'uruzuba tukaza turabisezerera.
Ariko akavu leta umwe ngo hari gatanga
hariho abatakaronka nk'abantu aho nikora badafise amahera yo kukagura
bamwe bamwe barabahaye amaka yo korora abandi ntibaronka agaka ko korora ubu mutu ronye agaka ko korora natwe kugira ngo tukwiragiranywe
kabuto byo tunezera
nabavuga ko batimbuye uramatari w'intera ya Kirundo Meriki Runankwaomba avuga ko habaye akarusho kumwimbo agereranije n'imyaka iheze
nibyo twari kugiye kandi turi mu ntwaro ya demokarasi ariko turacyafite ibibazo bitari bike umwimbo muke naho umwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu ibiturire n'isesagugwa by'ubutunzi bw'igihugu indero mu mashure igumi tituka ubushomeri ubunebwe kutubahiriza amasaha y'akazi urudandazwa kutubahiriza amategeko ukugabanuka kw'imfashanyo ziva mu bihugu byo hanze
buramatari avuga ko umwimbu wabungabunzwe ku rugero rushimishije abadandaza barashimigwa ko bakurikije ingingo zafashwe mu kubungabunga umwimbu mu ntara ya Kirundo
ashimire abadandaza bo mu Kirundo nabonye bitabye defile ku ngingo yari yarafashwe y'ukubungabunga umwimbu murazi byahora bihitiye umugabo n'umugore bagapfa isorori y'ibiharage baragerageje barafasha bene gihugu iyo ngingo irajya mu ngiro ubu mu ntara yose ya Kirundo mu makomene ndwi mu mazi y'ubuhingu y'ububiko bw'umwimbu harimo itone igihumbi na mirongo indwi na zitandatu urumva icyo gikorwa icyo reka gushimwa iyo raporo mu ntara ya Kirundo ni nziza mugume mwibungabungira umwembo umusesagure utwo mwembuye
umunsi mukuru wo kwigina imyaka 54 Uburundi bumaze bwikukiye wahimbarijwe mu makomine yose y'intara ya Kirundo ku minsi mikuru nk'iyo byari bimenyerewe ko leta irungika intumwa mu ntara ibatekereye n'ijambo ry'umukuru w'igihugu aba yashikirije abarundi bose uno munsi ibirori byari bihagarikiwe na buramatari ku rwego rw'intara mu makomine naho na ba musitanteri mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze urakoze cyane aho hari mu Kirundo ahandi ijwi rya Amerika ryabashije kugira abanyagihugu bizihije umunsi wo kwikukira ni mu ntara ya Rumonji intara imaze umwaka umwe nayo ishinzwe umunyamakuru rya Amerika Fidelite ishatse yakurikiranye uko ibirori byagenze
Intara ya Rumonge mura kugira gucu Burundi cyo kimwe n'intara 28 igize Burundi yahimbaje imyaka 54 ya Burundi bihukiye kubanya Rumonge imyaka 54 ya Burundi bihukiye ishitse intara yabo imaze kwiza ikiringo cy'umwaka yigenga aho ni mu gihe Rumonge yahora rimwe mu makomine y'intara ya Bururi uramata b'intara shasha Rumonge bigira imana Juvenal muri ibyo birori yabyicese abanyarumonge bari ku mugwa mukuru w'intara ibimaze kuranguka ubwego bw'intara mu kiringo cy'umwaka ngimaze yigenga
muri komine ya Muhuta tuzinjira amashuri abiri kubujya abana mu kwezi kw'icyenda bazoca bayigamo muri komine Bugarama tuzinjira ibiro vya zone Bugarama hamwe n'ibivuriro riri ahantu muri zone ya Ruteme muri komine Burambi naho nyine turafise amashuri abiri meza tuzinjira mashasha zokwakira abana ubu mu kw'icyenda muri buyengero ibiro vya komine barabisanuye muri komine ya Rumonge tuzinjira amavurira abiri tukazoca twinjira n'ibiro by'imitumba bimaze guhera muri zone ya Gatete hari ibiro bimaze guhera bitari bike
kiretse ibyaranguwe bw'intara abanyagihugu bari baje mu biro bihimbaza imyaka 54 yeze ubundi byikukiye bavuga ko kwigenga ko intara ya Rumonge kwabazaniye uturusho
hariho kwishira no kwizana umukiri mu buri ntariteye imbere cyane ntitwayumva cyane no kubimaraje ariko turayumva ko ari province abakuru benshi baraza kutugendera
kare ya dukeneye ibintu mu ntara kwaduga ibururi tukariha itike niniya nk'umuntu wa ntaho nikora we byaramugora no kuduga ibururi
shure nka DP kwabanza gutanga amatike ubu naho urabona ni hafi abantu baburana baragabanagijwe urugendo
ubuzi bwarabonetse buramatari wenyine abahanuzi biwe abanyamabanga haciye haza ubundi buzi nka sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Rumonge
ibaze ko nk'ibintu byereke kigega cyo bacaramaze gutera imbere ubutunzi bwo muri Rumonge bwaje muri Bururi ariko ubu uye ubutunzi bwo muri Rumonge bukoreshwa n'abanyarumonge bene kuburondera
naho biruko mu kirundi bari yamaze bati nta nyabitagira gahunzi abanyagihugu twaganiriye barishimiye ukoroherezwa ukwigira ko intara yabo kwabazaniye yamara kugaba byose ntibyerade hari yakagihaze barabazwa n'ingese ntazubira mu imanza iri kure yabo kugaba bamwe ho yagiye gutwaganiriye ibiruri harabangamye gusumba kugi bujumbura bivanye n'icyarumonge uhereyemo
uburere icyo twarizwe dusaba rero nk'uburongozi bw'intara tuzwe ko boturabira tukava nko muri sentare subira mu imanza ya bururi kuko ufashe umunyagihugu ari kure ya sentare nkuru subira mu imanza ya bujumbura nuri ahantu bita mu kigwera nuko uvuga mu ntara y'umonge uwavuye mu kigwera na kajibujumbura akoresha amafaranga atarenga ibihumbi bitatu ariko umunyagihugu nawe ari kure mu ntara ya Rumonge kure ya Bururi no kuvuga uri ahantu mu gitazi aruye muri sentare nkuru isura mu imanza ya Bururi akoresha ibihumbi birenga bitanu cyo tumureye twasaba yuko rero habarongozi b'intara no kuri muvyeke butungane bo dushira muri sentare nkuru isura mu imanza ya Bujumbura
yindi ngorane abanyarumonge bavuga ifatiye ku bukene bw'amazi meza basaba kuyaronswa
mazi ntaza atsagake kandi niyajara kugwa umva rero hariho umunyagihugu uravye n'ukuntu ubuzima bupanze ashobora kuronka ivya suma ngo agure inkwi agure ivya fungura agure namazi bagura ku bidito ibidira kugwa amafaranga 50
yitwa rero ko mu Rumonge hakiri kibazo kinini cy'amazi kosaba ko botoronderera amazi yera meza
Itegeko ry'umukuru w'igihugu rigiye intara ya Rumonge ryasohotse kuwa 26 kwezi wa gatatu umwaka 2015 kuwa 17 ukwezi kwa kane umwaka 2015 niryo tegeko ryaja mu ngiro Rumonge bagwego kwa komine ija kuwa w'intara yigenga iyo ntara shasha ya Rumonge ifise uburinganire bungana kilometero kwadarato amajana 24 n'ibice 88 ikaba ifise amakomine 5 ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge byete ishatse juje Amerika
aho ni mu Rumonge abo tutabashije kugeza abanyamakuru bacu na mushobora kutwereza uko byagenze aho iwanyu mukoresha urubuga rwacu rwa Facebook cyangwa se mukatwandikira kuri email yacu mu Rwanda aho umunsi w'ubwigenge wizihizwa tariki ya 4 ukwezi kwa 7 tariki ingabo z'umutwe w'abasirikare wa FPR inkotanyi zafashe ubutegetsi mu Rwanda mu kwezi kwa 7 muri 1994 turaga kwa gato mu kanya gato mu biganiro byacu bitaha
Venga no mundo ya mío. ¿Qué cariño quieren dar?
Papá.
Hewe. Olinde.
Monica, Monica no curi.
Aguro carero, Hewe. ¿En la teoría de cómo hago mi moto? ¿Tú venga?
I'm a way to go. Yo, ndapfuye mana yanje bamaze kugara portail.
Nari ndiho dodora. Dodora umve kubakwita.
Niba twumva. Reka ntimbishe telefone Justine numve.
Le mobile de votre correspondant est éteint.
Nafone ya Justine ntipasa ndahumiwe mana yanje. Yo.
Okay. Umviriza rero. Cuzuje kugyamwe wanje nakundi.
Sa? Niho boje bavuga ko nasaze rero.
Me il faut qu'on décide. Ubonye ne ni hafi ya saa 5 ijoro. Ntumucura rahanze.
Zahafu ya bigenda gute.
Arise. Ni biki gamariza we kunkoma. Byuka shavuka.
Aracyari mu ijoro umukobwa mbwe n'ibihe. Dusubire kuryama.
Reka sharize reka.
Beho uko wicaye.
Niba ati ibintu byaraye mishiki. Byuka sha.
Ube nawe.
Byuka sha byuka ndagusabye. Ibiganiro ahende ko ni nshaka.
urusha umutima birahirasha
none nkubuga mana yanje cyenda turukira maso ya Marcelin
nana kimwe shamari nana kimwe uratimbugende wasigura ivyagushikiye kame barazi kutarusanzwe bigira nana kimwe nana kimwe nrimwe na tieri hoho ndabagarukiye cyagendeye gute ngo mugikirori nibagire no guta
urumfasha twarurutse bisisha urumva Thierry acha proposa ngo duce muri ka restaurant hakamwe hajyaye ngo dufungure
ama
urumva hewe turafungura nyine tuguma dutera inkuru hewe neza neza Thierry atangura vya bintu vyiwe yinywera amacupa
aha
kicwamenye ngene amasaha yagiye
chanke Thierry yabigira express kugira je kukwiraranira muhira bagisha ukuri Come on.
Never just seen never have a way you feel on what you believe to name.
Karuzi. Aha.
It was a college of women, a corner, I ain't got you.
Aha. No more got a fiance, Mariza. But in the beginning, I want you to shower a hatchet that quits subs.
You feel a sharp babble and hang with your quid at Mukahing. How you need to contemplate a mariage, the madam, my ma.
Ah, in Tana Kimmy. Madame Justina, the cool ghost, and sing and take up some mood. Can one of the ghosts?
Ndagusabye mana yanje ntibabibwire ba mama ho no bapfuye
kandi none
ndakubwire ko papa agiye yumva ko jewe Mariza sigaye ndaramugahinga
iki none si bisanzwe rigahewe n'ukiri umwana wewe
reka sharise ku bufyimbi
kabasha
woni yumva ko no banda bamaramaje bakabatwenga ngo bagira bakoshe ngo umukobwa urushira soni
kuze umukobwa kuze
papa wewe wabimenye ngira nibyo kuza muri mariage yuce bipfamo
cyose kora ngaho Ubizaye ndakubwire mare ubunyene niwitegure ubwende kwa Marc ningoka
sino kubaho kasha
uragenda none tugirene nyarukira muri dushe witegure ningoka eka ho kwanda abe ko yahishije cyayi ubwende nyoyo irukaga muri dushe
oya banza urindire yari
ibiki ndidiri biki
basi yari mperekeza uje kumvugira je ntuhava ntangura kujugumira cyitsi imbere ya Marc s'il te plaît
Kade, sa. Ndujujereka turabe tuve muri uyu mwonga w'abandi.
Ego, uhinge mbanze noge bino bikaragashira. Ico na. Aho bona no kintu kija kurikira n'ukuri.
Ariko Kade de na urakunda guca umwana. Iyo mirundi yawe yakayago menga barara barayisiga. Iri kuravuga ngo uri kubikaragasha.
Ari kera sha ntara umukecu. Namucuzi yararaba kamera mate.
Eka nubu mbona atahuraje mama wanje ahivunikiye yori makate.
Be mwana wa mama yori mishwa nande kwicatera isike kivuma. Ubuze no kwiyogera we mama wanje wifite uhava kuraba. Sada kubise.
Unze rero ugira usubira bimwe byo kuganya.
Oya se kuganya.
Kade. Wuya nta utanga imana kwihebura. Ibi bihe turimo bizohera umucuza asubire kugaruka
oya sha muco ntibyoroshe oya
wowe bihe umwanya gusa ari ko gakadade nawe jewe muco wokwiyumviriye ko nosubiye gutwenga wibutsa amagogwa Mariza wanje yabonye muri aya makuba hiti
reka kunyibutsa ibya Mariza muco urya mwana ubona ahaboneye amakuba hewe
kubasanzwe imana ikora ibitangaza kade igira inshumbushe impanagura marira naririye maritsa wanje
nashasho gitangaza imana gukoreye n'igiki
gitangaza
kandi rero burya nagumye ndakuraba ndabona ko hari cyahindutse n'ukuri
reka
rero twicara kuri nubuye unyagire dukeye
hewe yo ngira nitwikire nakira umukwe yakata
kaye
kumbura uburagorora gahuzo ndakora rite hewe Mariza hajya yaraje ubwibaza ko ingo yaraza ngo ni yaraje kumbwira ko agiragire mariage
ya mucho we oya banzu haguruke ndakugwe munda ndagukeze mukoda ya urakagira abantu umuco abantu baguhira ibintu umuco sangwa bakwemuce wewe mwana wa mama yo
hewe ku mutima ngera nde
arira hewe uwo mukwe rero bahuriye aho sanga ari umuzungu bahuriye mu gisagara we mucho na urogoroye
atabazungu niki yari wa muhungu wa mafuru
tabesha oya
ahangiye kuba bamwana na mafuru za kata
murabe neza ahubwo ntazo hava batobera eh ramuzi mafozo gwanko yankabaseruko
mbega abantu ngo abashire hehe none abana bishimaniye ni we yobabuza kwibanira
eh ugibona ndamutinya muca
sikazima abana bishimaniye kade ivya mafoza nawe biramuraba urazi kubona abavyeyi twebwe ariko twama tugomba gutera uburozi bw'amacako biri mu bana
reka wa muntu ryo nibara
twebwe data wanje ko twamaze kunyegegwa twavyigumizamwo tukareka kubikwegera mw'abana bacu
biramu mwizero iyo mbonye ha rwaruka ruriko ruragerageza kurengera ivyo amacako biri abaseruko n'abarengera
ndaba nka John na Gasoro ingene bariko baritanga mu guhuza rwaruka rw'abaseruko n'abarengera
kabijya n'ibyo kirya ni igikorwa cyo gushigikirwa bimwe bikomeye
ashi natwe tujye
jewe ndabashigikije na kwijana
reka na jewe
none gamuca
sa
nuca utakunyene
none wagomba duce hehe gakata
iyo nkuru nziza umbwiye ntiyo kwijana koko ya
ne tubwire iki
akidu shikana ya mazi uce twiyiba tugaruke hajya kwibare dukompesha agacupa
urafise amahera
ushake twiyongere ari mu kutuza n'impano tuzoriha
eh mari none kushitse imbere ya porota yo kwacuhagarara wogi twinjire
banza basi winjire wewe yari ndukuri je sigara kwibaraba
reka gusarisha cyangwa twinjire none barakwica wowe nibagutuka birahera
asanga hari Justine wenyene yo urazingene Marc ndamutinye
ndisuri inyuma injira
oya basi basi oya basi basi hoge twinjire basi
nko hewe nivyo wigirisha byose ubasanga bakiri mu busaswa
eh
ash nukugara haracugaye ehera
aya masabo babakiryamye oya nokuri nta Justine akiri mu gitanda ya masa ningera zindukaga hewe
mama
oya nibishoboka
dodora ariho batwugurure none
sha kwataka komagantuzi
era bahonye na marido baracugaye era
ibi bintu nivyumvikana ariko
ahago je ivyo mbona mingo nta numuntu ariho era haratekanye gose
meya marido niba amenye ivyabaye
ivyabaye nibiki ga docteur
ash
ko nijoro natashe ngashikira kumwugana
nivyoroshe
ha
ah nivyoroshe
uya shareka kunca umutima papa junior nibiki
asha mariko bashaho
mariko yabaye kigawe oya 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 ndagusabye ntumbire ko marike yobaye
oya niyafuye
ha
manishi
urumva igihe wagiye hariya ku gatumba yaragize kize cardiaque
yo
none ari he
twacu turondera ambulance vihuta mujana ku bitaro hari mugereko uni yari tugira imana kuko Sandra niyasigaye akora habidufashijemo cyane vraiment
none vya ari tellement grave gushka nawe mudashobora kumuvura izino
bon kumva ukuntu yari ameze twe twabonye ko twumuntu ikimugereko kuko hari yakameme hari ibitaro biteye imbere gusoma nga juste par précaution
hama nimwambarira gabasha oya vraiment
Justine yaragerageje gutelefona biranga
ngira ntari
sirema ko wari ahantu ande yoro di permettre sérieux
Shangri ya telefonye tukiri mu nzira tuzi.
Ehera kiri mfunguruzo baradinsigiye ngutso barabira inzu.
None basi ntana nimero ya telefone umuntu yo batora ko hari ibugo.
Reka ndakurabiriza Sandra.
Eh?
Ibaza kumukiye ko wo muronka.
Oya mana Marke nta.
Uya shamariza tekana amazo muvura kire. Tekana nta nakimwe. Imana iri hosha.
Urya jewe ndamufata nka papa wanje. Nkubu yo fatire we nongira gu.
Uya ntazopfa. Soni urumva ibyo ukuravuga kuri Marc. Sana aho guguza mfunguruzo tugende kugura ndagufashe dukora isuku. Ingo. Sana.
Je numva shani inkokora ziciye zicika. Mbega mana Marc azokira.
Wayum?
Yeah.
Yasi bayisa kaya mapirat.
Yego. Boni mwami nta wundi. Basho umuntu turabukura muci. Atuza nebya bifanaga byazafiza acu.
Ewe mwami ndagukura. Karebo,
karebo mwana.
Beko mengo tete. Abanze baguhe cyumwe ugarura kenge.
Hem. None noti zubuziza.
Ahubwo ni atari maze. Kwisa.
Ah twache tuba turafata rimwe.
Eh, twa turagasoma.
Yego kwe. Kabasha ndimo. Ni gahaha.
Eh,
Ibyo tanguye ni niki ga muhungu.
Eya urumva.
Haba bye gute.
Ngira baramuzimbye.
Amuzimba.
Ngira baramuzimbye ntacyo. Tubwire mu
nzimba. Ninge nabanyabugo bakunda ivizahi irusanye.
Eh ni sawe ifite ngari.
Eya tugara ko ja mwami. Banza usome icupa hanyu mutare kuzingwa.
Be baba hungu ndani nzimba.
Eh?
Bafye kumfyeta honyene. Eh? Aha kubona ntapfuye honyene ni gitaya.
Mama sha mwami. Hewe. Weregwe mwami
urumva naragiye ngeze muri cyashamba
neza
neza
njya
mbona nguye mu mutego w'abantu ifi zose baratwa
ubirero sha umvira sha mwami ndakubwire ivyo ubufina banza ushira amafaranga wagurishije ifi zacu shira
kandi garaste ndiko ndababwira ko ifi bazimpapuye zose
bandi kutabavuka
bidahebye
Sina ni bishoboka.
Nibi
baho.
Erega bipfunze bitambara mu maha.
Eh?
Bafate ko ngo
babiya.
Bahumure nanye. Nakase moto nk'umusazi w'izamaga.
Eh.
Hewe.
Yo moto yako atayitwaye ko ngomba.
Banya ngaho bagasiga moto. Aba ntidumvikana.
Aho bagiye inama ryabisuma. Cyabanyabugo ngo mutuzurume. Umva uyu muhimbiri nanje. Ubwo mfata nk'ibyutwebwe, ha?
Twebwe.
Ariko gamaze kuvaho twagakoraniye kweri.
Abaze.
Ni munyize. Muri yo rutangura kubika.
Banza ni uko nakwa. Tsana.
Tsana
ni uko nakwa.
Reka sha.
Tsana ko nakwa.
Reka sivyo bintu by'ubupfu.
Tsana
ga. Reka ko gutu yanje gutsa.
Tsana ga. Iyi ni kwa heri. Yaha.
Acha acha.
Hewe. Utaza amafaranga ya. Tuzovuza ubiye kuyibona. Hewe. Tsana mushira ya hagi nyuma bara. Suni.
Hapo nawe nyine ntatuvana nga. Naza namafaranga yacu. Cange tumwereka imbyabone ku mugezi. Eh. What? Tuja to
Karibu mon frère.
Sawa sawa.
Tukupatie nini? Piko viazi, majegere, wali, pilao, nyama choma na vingine. Tena biko butamu sana.
Acha hapo ni vitiza kweli. Aliko lakini bon hii saha siko ya tarudi ya nyumbani.
Ugwendo munya rusangi gahewe.
Aho ndavuye kuka ikinyo bwo hazi. Oya twari bana.
Irekana kubonye winjira ngaha kagira ngo urumunyabugo Karibu rero uburantera inkuru ibyo birimo iby'abanyabugo tubyihoze
Ibyo byari byantaye kuwamati Uri mutari kwawe nubise
Jona atevye ndarumenyera mugabo bingoye
Eh
Nawe rero uri muri zijya mpunze
Jewe Oya Mbere Jona ikambi iherereye panahonze Ndavuga ngo bari ngahe bugo
Bash, ngo barahamererwe nabi gose. None tuguhiki.
Okay, ndiri gufungura. Reka ubwo nari mfite imali.
Imali.
Yego. Beko mingo biragutangaje. Je wugenda mutanda. Mbane ibintu rusange. Ibyo bitandazwa abishuka ngahibuka.
Ah.
Yego.
Okay.
None ndakwereka tukubana.
Yego nyereka ndabe.
Ah.
Nibyo mbona bifutse.
Era tubugana. Ndatukata tukata tugana. Ifite rusange. Nazikiye kwa banyabugo keshi bazihurumbira kwi.
Turaze.
Navyo binganaga na gute. Afite mukubiteka. Imica.
Uzo kaka bitatubita.
Izo nzivuga ngo ni nini?
Eh izivi ni no. Era kuva munsi kusha kwiye zo zinganaga ni.
Okay. Mbira rero.
Yego.
Mugabo wewe uhavunziye.
Muzimu.
Nari nifitiye umukiya uwanje
twumwana.
Yahura zinzanira kama kubenzize. None murakorana?
Ah ba. Eh ba mubisanzwe. Ba urya turaziranye mugabo. Ndamutse. Turikumwe mu turikumwe ishyirahamwe ry'abarovyi.
None mwampi ni umurovyi.
Uyuruba mbisanzwe ibo. Ugusanzwe bikora byose mugabo. Eh nakwerekereye. Ndabiraka noti ibintu abana kwishuka yakuye.
Ewa muhungu basha. Bitwi gabundi wari nga.
Maka noti wawani kira. Ngehunga
yenyu kwa. Oya bazi kuyendo ne imoti nanyi.
Yewe. Wenzi. Uri ga munyene ni.
Bitwi. Utirunze jewe.